uyo mukuru w'umutumba yagandaguwe yazwi ku izina rya Jerome Mutwa hari igihe cy'isaha imwe n'igice z'umugoroba igihe abantu bamugandaguye baza mu rugo iwe nk'uko umukenyezi we abivuga
baraje nari nkaba mu gikoni niko ndateka giturikije rero nca ndasohoka nsohotse baca bafata amaboko ku umwana wanjye w'imfura ngo ubama ngaho baca bafata inkoho hejuru abandi nabo basake mu nzu baca baramuturitsa mu kanya gato yari ahetse saa moya n'inusu abo bantu bari bambaye impunzu z'igisoda igihugu gese ntoharuwe bari bakwiye mu rugo hose bari buciye no mu nzu mu byumba hose n'ahariya mu gikoni baraza barazunguruka
abo bantu bitwaje ibigwanisho bagiye kumugandagura baciye basahura imodoka yari kuri arengana nko ku metero 200 uvuye ku rugo rw'uyo Jerome Mutwa yari yagandaguwe iyo modoka iri mu bwoko bwa vya bikamyo bikwegana yari ijanye ibiyeri mu ntara ya Rutana umushoferi wayo agihagarikwa n'abo bantu bitwaje ibigwanisho yari azi yuko ari abasirikare bamuhagaritse kubera umwambaro bari bambaye
tugihagara bakiza bariruka ntacyo twari twabonye twagiye kubibona ari uko bacuje ati ugurura imodoka maze gusika ngaha se rero naracha nabitekereza neza nabana yuko nyene atari abantu bajeje umutekano bamaze gutwara amafaranga ni telefone niyo bacho barasa aya mapine bamaze gusaba amapine banja misaja hanyuma munyo bashabambwiye bati injya mu modoka nibaza yuko misiyo yari yabazanye yari yo misiyo y'umuntu twebwe twabaye bubigwemo ataje tuzi
amakuru ava mu muryango wa Jerome Mutwa yose avuga bimwe nata muntu numwe muri abo yemeye ko tumufata amajwi n'ivyuma vyacu kubera kubatinyira umutekano wabo ayo makuru yose hamwe yemeza yuko uyo mukuru w'umutumba Jerome Mutwa yaragandaguwe yari umugambwe wa CNDD FDD kandi ko yarafise uruhara mu ifatwa ry'ugwaruka rwagiye mu myerekano yiyamiriza ikiringo ca 3 c'umukuru w'igihugu Petero Nkunziza ayo makuru nyene yemeza ko haheze ukwezi uyo mukuru w'umutumba afashe umwe mu gwaruka go ngaho nyagasasa uyo yafashwe umukuru mutumbe yamwagiriza yuko ariko aratoza amafaranga y'abagwanyi ku mabare ari ngaho nyene nyagasasa umukenyezi wa Jerome Mutwa tumubajije yatwishuye yuko uyo mucance wiwe yarasanzwe azi kwa fisa bansi.